ili ni Sauti ya Amerika. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mubandanya kudukurikirana mu biganiro byacu tubashikiriza iminsi yose mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ubu ni wa mwanya w'ikiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Mukiye indwara ya malaria ibandanya kugeramira abanyagihugu mu bice bitandukanye byo ku isi n'u Burundi budasigaye inyuma. Isekeza mu gihugu cyose ryo gutanga imisegetera ryatanguye ku itariki ya 12 y'uku kwezi ikazorangira ku itariki ya 22 y'uku kwezi nyene mu Burundi. Nkuko bimenyeshwa n'ubushikiranganje rero rw'amagara y'abantu, imisegetera irenga imiliyoni 6 niyitegekanywa gutangwa mu gihugu cyose. Ubushikiranganje ujeje rw'amagara y'abantu no kugwanya ikiza cha sida nibwo bwateguye ico gikorwa cyo gutanga imisegetera irimo imiti y'ikimibu ngo mu ngo zose zo mu Burundi. Ubwo bushikiranganje bwamenyesheje mu itangazo ku itariki 14 z'ukwezi kw'icyenda ko malaria ariyo ndwara yica cyane abana kurusha izindi ndwara mu Burundi. Ubwo bushikiranganje butangaza ko imisegetera irimo imiti y'ikimibu ari bwo buryo bwiza bwo kwirinda malaria. Ubwanyuma imisegetera yatanzwe ikivunga mu gihugu cyose hari mu mwaka w'2014. Nico gituma ubushikiranganje rujeje rw'amagara y'abantu no kugwanya ikiza cha sida bwafashe ingingo yo gusubira kwijukira icyo gikorwa muri uyu mwaka. Isekeza rya mbere ryagenze gute, n'ikihe catumye irindi sekeza riba risubira kuba? Nivyo tugiye kubashikiriza mu kiganiro muri sanga. Twatumiye Tade Ndikumana, umuganga akongera akaba asanzwe ari umuvugizi w'ubushikiranganje rw'amagara y'abantu no kugwanya ikiza cha sida mu Burundi. Dr. Tade wiriwe?
Niwe neza.
Mwotubwira uko iryo segeza ririko riragenda muri iki gihe?
Ego murakoze, emanze kuramutse ariko baratwumviriza no yanda bashimira kubona mwadutumiye muri kino kiganiro. Nkuko mare mubivuze, isekeza ryaratanguye itariki 18 kuvuga kuri uwa mbere ikaba rizohera ku wa gatanu itariki 22. Mutiriko rigenda gute? Ni ukuvuga yuko mu gihugu cyose abajejwe ubuvuzi kuva ku mavuriro mato mato kuduga mu burere bw'ubuvuzi gushika mu ntara y'ubuvuzi hamwe bafatikanije n'abajeje intwaro kuva hasi abitewe n'abenegihugu gushika mu ntara bariko barakora igikorwa cyiza cyane cyo gutanga imisegetera. Atushima ko amakuru dufise mu gihugu cyose abenegihugu babyitabiriye ku bwinshi, tukabasaba kubandanya bagenda kuyitora nk'uko twabibamenyesheje. Nkuko mwarimu yavuze rero, risekeza rije rikurikira ryabaye mu 2014 kuko ubushakashatsi bwarekanye neza yuko irya misegetera irimo imiti y'ikimibu imara ikiringo cy'imyaka 3. Nacyo gituma Leta y'u Burundi yashimye ifatanyije n'abayifasha yashimye gutanga iyindi misegetera mu Burundi bwose uno mwaka wa 2017. Ibyo rero biza bikurikira ibindi bikorwa byinshi bikorwa mu kurwanya indwara ya malaria ko murazi yuko itariki 13 z'ukwezi kwa gatatu 2017 z'uno mwaka ushikiranganje rwamenyesheje yuko mu Burundi indwara ya malaria yafashwe nk'ikiza. Hacyiye hakurikira rero umugambi ukomeye cyo bita Pandora Post, aho harimwo ibice novuga bine. Mbere cyari cyo kudana ibipimo hamwe n'imiti yo kuvura abenegihugu no kugwiza abaganga na cyane cyane mu ntara zari zisindika ibihumbi byinshi. Hariho n'ikindi gikorwa cyakurikiye cyo kwigisha abenegihugu ngene bwo kwikinga indwara ya malaria cyane cyane mu kwihutira kujya kwa muganga babonye ibimenyetso n'ikindi gice rero cyo gupompa mu mihana ibyo byabaye imaze kuba mu burebwe bw'ubuvuzi bishika butandatu bizobandanya n'uwo mwaka gushikaho tuzoshikiriza burebwe bw'ubuvuzi 11
kwariho
twasanze imbyaro yari novuga yari yimonogoje kurusha hanyuma rero cyakurikije igice cya kane twatanguye kuri uwa mbere aho tuzotanga imisegetera nk'uko mwabivuze ingana miliyoni 6 171,000 96,595
reka tubandanye muri reka tubandanye
hanyuma tubone ko umwe n'igihugu atasubira kwicwa n'ingwara ya malaria kandi ari ingwara ivugwa igwakira
muriko muravuga muri izo ntambwe muriko muragira harimo kwigisha abanyagihugu kugenebo kwirinda malaria n'ikibe mubahimiriza
ikintu cya mbere duhimiza bene igihugu mu kurinda malaria nuko icya mbere nuko umugwayi abonye bijya bimenyetso na cyane cyane kumeneka umutwe ubushuhe agasuhegwa kabura kayabagu yokwihutira kujya kwa muganga kuko malaria ni indwara yica n'ingoga igihe umuntu ativuje hakiri kare hanyuma leta yarashyizeho uburyo aho jya miti rugeze rwa mbere yagizwe na mudiyakina etezinate itangwa ku buntu hanyuma hariho n'ingendo ya miti yose kwikingira cyane cyane murabona ko n'ubu imvura yasuye kugwa yatasuye kuraba hajya impande yaho baba mu mihana yuko bijya byo ibidengeri by'amazi n'amashyamba impande yaho baba ubikuraho hanyuma bakugara amadirisha ku mugoroba na cyane cyane bose bakaraba yuko bajyane mu musegetera urimo imiti y'icimibu ni ikintu gikomeye cyane
ni
turamaze kubona yuko hamwe hamwe atabikurikiza ariko ituye ayo asaba ko bikurikiza ikuneza yabo igukingira amagara yabo
mwitegereje mu gihugu cyose ni bihe bice n'izihe ntara zoba zigiramiye kurusha izindi na malaria iyo ndwaye yibonekeza cyane he
aho yibonekeza cyane ni mu ntara novuga kubera irihindagurika ry'ibihe bazi yuko malaria twakunda kuyibona mu ntara z'imbo ariko twarabonye ko mu ntara za ruguru Ngozi Kirundo ntara ya Karusi Cankuzo Kayanza Gitega ntara ya Rutana malaria yibonekeje cyane ku bwinshi no mu rugo urebwo bw'ubuvuzi rero twaciye dushiraho cya gihugu cyo gupompa mu mihana abantu bavuga akareye k'ubuvuzi ka Cankuzo uno mwaka tuzoba twashoboye gupompa mu mihana muri bw'ubuvuzi 11 harimo Cankuzo Murore Rutana Gihofi Buhiga Nyabikere Kiganda ani gice cya Muranzya Muyinga Gashoho Buye mu ntara ya Ngozi hamwe na Kirembe
nikihe mwibaza cyo bacatumye iyo ndwara itandukira izo ntara imbere yaho itibonekezamo cyane
murakoze cyane murazi neza yuko muri ino minsi habaye ihindagurika ry'ibihe aho ubushuhe bwiyongereye mu ntara za ruguru mukamuzi yuko imibu iteramaraya nayo ije ahantu hashushe hanyuma hariho n'ibindi aho usanga uretse ubwo bushuhe n'imvura yaguye ari nyinshi hanyuma akaba n'uje n'ubuza kwa bene igihugu ko iyo hari amahoro abene igihugu baragenderanira basanga umuntu ashobora kuva mu ntara arimo malaria atekeye ibintu agiye gushora ibintu hariya iyo mibu rero nayo igenda ijana n'uruhere n'ugutembera kw'abantu ikindi nacyo nuko hariho novuga ubuhinga bw'uburimyi kugira ngo abantu biteze imbere ugasanga ziriya ntara za ruguru kera nta miceri barima murazi yuko imiceri isaba amazi hanyuma akaba rero aho borora nk'amafi akaba ibidengeri by'amazi hanyuma abene igihugu nabo bahaba bakaba batari bamenyereye novuga kuba ahantu hari imibu benshi rero bagafatwa na malaria ntibabimenye bagateba kujya kwa muganga batevye rero hajya umuntu amaze kwandura malaria amaraso yiwe abarimwo plasmodium ujya mu gerutera malaria hanyuma imibu ikikumi murya ikongera ikajya n'abandi hakaba uruhererekano ni ibyo rero bituma iyo ndwara yashoboye gushika mu ntara za ruguru si mu Burundi gusa mu karere kose mu biyaga bigari ibintu byabonetse ko malaria kwirindagurika ry'ibihe yibonekeje
murakoze tuje ku mirongo ya telefone ku bari ko baradukurikirana baduteye akamo hari Nsengiyumva uratwumva Nsengiyumva ntakiri ku murongo dufise Jonathan uratwumva
ndabumva.
Eh, watubwira irindi zina naho hamagaye uri?
Nitwa Nshumbusho Jonathan.
Uri he?
Hamagaye ndi mu gisagara cha Bujumbura.
Eh, ufise ikibazo canke intererano?
Eh, hari ico nagomba kumera nkubaza kugira ngo mere nkunganira muri kino kiganiro.
Eh, muduga ku jambo. Halo? Halo? Turamutaye ku murongo imirongo ya telefone ikoraterana ibibazo. Reka tugaruke kuri Dr. Tade Ndikumana. Havugwa ko indwara ya malaria ariyo ndwara yica cyane abana kurusha izindi ndwara mu Burundi, mu bisigura gute?
Ego murakoze, nibyo kuko uretse muri rusangi turavye ibiharuro byo kwa muganga. Malaria niyo ndwara ya mbere ituma bene ko baja kwa muganga bivuza, kandi niyo yahitana bene igihugu benshi gusumba izindi ndwara. Aha rero abana novuga n'abakenyezi barakarigwa n'indwara ya malaria, bivuye ko ahanini murabona abana ntibaba baragira abasoda b'umubiri bakwiye bwo gukingira umubiri. Hanyuma hagiyo umuntu amaze. Alo,
ndabumva.
Niko ndavuga yuko kenshi abana ntibaba baragira abasoda b'umubiri bakwiye. Hanyuma ni nacyo gituma mbere iyo ababyeyi bagiye gupimisha imbanyi hariho imisegetera tugenda dutanga uko aje gupimisha imbanyi. Hanyuma niyo bazanye abana ku rucanco kwamezi atandatu kugira ngo tubakingire. Mbere n'ababyeyi ko twabonye ibibungenzi bakaribwa n'iyo ndwara ya malaria, hariho umuti wo gukinga yuko iyo ndwara yo musinzi kaza mbere gasinzi kaza n'ikibondo kiri mu nda. Umuti rero batanga bitwa fasidan wo gukinga mu gataro wo kuvura. Ahanini rero n'ukubera yuko abana bafite abasoda b'umubiri bake bigatuma bakarirwa n'indwara uretse na malaria bakarirwa n'izindi ndwara. Muga malaria kubera yuko ubushyuhe bwinshi butuma umwana aca novuga atangura gususumira icyo bita amafiso, ugasanga umwana rero ntashoboye kwihanganira ubwo bushyuhe bwatewe na malaria mu mwanya muto, ugasanga iyo batamushikanye kwa muganga hakiri kare aca yitaba Imana. Biva rero ku bubasha buke bw'umubiri bw'umwana kugira ngo ashobore abasodari bashobore kugwanya imigera ya malaria igihe yinjiye mu mubiri. Icyo gituma dusaba ababyeyi yuko iyo babonye, kuko turakunda kubona ababyeyi bafite abana bakiri bato ugasanga abonye umwana arashushe kagomba amuha umuti wa paracetamol w'ubushuhe, hanyuma akaza gushyira kwa muganga yarembye. Cyane cyane hagati mu gihugu ni byiza yuko umwana agize ikibazo na cyane cyane cy'ubushuhe kubera
adashobora kwitabara. Reka tubandanye
ababara izo bamushikana kwa muganga hakiri kare.
Murakoze. Reka tugaruke ku mirongo ya telefone. Dufise Jean de Dieu. Jean de Dieu, uratwumva?
Yego ndabumva, ni sana hamwe.
Urafise watubwira irindi zina naho uri?
Yego ndi mu gisagara cha Bujumbura, irindi zina ni Niyonkuru.
Ufise ikibazo ubaza umutumire cyangwa intererano?
Yego cyamename nashaka gushima ukuntu bariko batanga imisegetera mu gihugu cyose. Uko naje mu kanya mvuye kuwutora vraiment nabishimye, kandi ikintu nacyo nashima ni uko kare barabayitanga ugasanga cyangwa amasashe mabaye ugasanga muri mashe bayigurisha ariko babanza kuyitabura ukayitwara uko nyene igaragara. Icyo notibashimira. Ariko nashaka kubaza akamuzi uwo muganga ko bariko bagiye umugambi wo kurema imiceri mu ntara za ruguru, kandi abanyagihugu bakaba biriko barayirima ugasanga muri ibyo muri ayo mazi birya bizira by'amazi ugasanga inubu irimo cyane. None kuzuba wumva naho boyikingira gute ko naho nyene bariko barakora muri irya miceri ibandanya ibajya?
Reka bishyure. Murakoze. Mumwishyure Dr. Tade.
Ndamushimiye Jean de Dieu, kibazo cyiza cyane. Mu bisanzwe ni byiza kugwiza umwimbu, kandi icyo nagira nshikirize ni uko hajya imibu itera malaria ijya iri ku murango habona, ijya itembera ku murango siyo itera malaria. Umubu w'ingore bita Anopheles femelle niwo utera malaria, kandi utembera mu ijoro na cyane cyane mu masaha yo mu ijoro. Nicyo gituma dusaba bene gihugu twanamushimira ko ashimye igikorwa Leta iri kirakora cyo gutanga imisegetera bo kwamba bajyama muri iyo misegetera. Mbere ubuho twasize ko n'akantu ko kuyimanika ko twasanze hari abo bigora hagati mu gihugu, nibaza ko nako nyine bakamuhaye. hanyuma naye handi igihambaye nuko bo bandanya kugiza umwimbu ku murango ntangorane mugabo hajya bugorobe ku mugoroba amaze gushika muhira bakaraba ko tabidengeri nibihunda biri impande ya yinzu babikure kugira ngo ijya mibu ireke kwarikira hajya impande y'inzu kuko iri iri mu miceri nteza ngo ive hari yize mu mihana hanyuma bakugura amadirisha bakaraba yuko imibiri mu nzu bakagerageza kuyirukana hanyuma kamani kujya mu segetere bagaheza bagiye kujyama bakabujyamamwo niko kwikingira kwiza mu nkoko
murakoze tugaruke kuri iki kibazo cyo gutanga iyo misegetera muravuga ko muzotanga imisegetera irenga miliyoni 6 mu gihugu cyose mwibaza kwikwiye
irakwiye cyane kuko twarabiharuye neza habaye igikorwa cyo kugendera mu mihana yose igihugu cy'u Burundi aho baraba aho abantu babaye ibyumba bihari bagaheza bakatanga agatike kamwe kajyanye n'umusegetera nimba ari umuntu afite inzu harimo ibitanda 3 bamuha umusegetera 3 umwe wese azoronka bivanye naho aba kandi turazi neza yuko izobakwira kuko twarabiharuye neza turashima n'abajeje intwaro babidufashijemo eka mbere n'abaremesha kiyago eka mbere n'abene igihugu bitabiriye neza icyo gikorwa ku neza yacu na cyane cyane mu kurwanya indwara ya malariya
kuba ariko barayakira ariko baratwumviriza canke uko mwabigenjeje mubasigurira gute kuko ugene bayikoresha iroroshe gusigura ugene bayikoresha
yego biroroshe kuko umusegetere wo bawushikanye muhira kare nabivuze baca babura ingene baheza bakawumanika icyo gituma twaze mu kago burangi no mwaka kugira ngo tubahe n'utuntu tumeze mutuzana kugira ngo bayimanike neza ukumanika rero bivana na n'uburaro bw'umuntu wese hariho abaramesha kiyago ubu bari hagati mu gihugu yahambere dufatanyije na Caritas Burundi aho bazoca bakurikira bagenda baraba neza yuko uko baberetse ko bayimanika bivanye naho umuntu wese atuye yabigenjeje neza mbere bakadoce basubira bakaraba yuko kuko hariho umwe nagiye yavuze ati barashima ko batayibaha iri mu masashi ko bafusha bayidandaza turasaba n'abajeje intwaro bajya banyumba 10 gusura bakaraba neza yuko ijya misegetera bayikoresheje icyo yagenewe n'ayahandi hari abaremesha kiyago bitoreye ku mitumba bideyo n'abanyagihugu babizi bigishijwe neza umwe wese n'ahaba ingene ashobora gukoresha neza ijya musegetera n'ingene awumanika
murakoze dusubire ku mirongo ya telefone dufite Jonas uratumva
yego ndabumva batarabwira cyane
watubwira irindi zina naho uhamagaye uri
ndingozi nahise kabazo na kamwe nagomba kubaza umutumire
mubaze
icyambere no kuvuga none nk'iyo bayitanze abo yagenewe bakayakira ariko ugasanga ntibashoboye kuryamamo nuvuga bobahanura iki icya kabiri niyo ibihano byatekanijwe ku bantu bashobora gutora icyandaza nuko murakoze
mumwishyure Dr. Tade
yego Jonas ndamushimiye ati mbega uwo duhaye umusegetera ntawuryamemwo twamuhanura iki icyo novuga kuri ibyo nuko icya mbere abenegihugu bamenye yuko leta ishyira mu buryo bwinshi kandi ko ari ku neza yabo ntibyo kumvikana umuntu uba w'umusegetera ntawuryamemwo icya mbere inkurikizi imi nuko atawuryamyemo agwara malariya hasi ikamuhitana mbere igahitana n'urubyaro rwiwe ibihano rero byategekanijwe n'ibihe abenegihugu turazi yuko baciye ubwenge kenshi turabyitiranya nta muntu yo kwikwegera urupfu arubona kandi leta yamufashije ingene yikingira iyo ndwara kuko kutajyamo mu nsegetera ni kugururira indwara ya malariya nayo mwamuze neza kuri yo yica abantu benshi nta bihano byategekanijwe mugabo turizera neza yuko inyigisho twabahaye bazozikurikiza na cyane cyane ku neza yabo guhindura ingendo novuga na cyane cyane abo bita abanyabirato kuko kenshi urashobora gusanga n'umuntu yize bwatije sinojya mu musegetera mugabo yamaze gusinzikazwa na malariya birababaza ko bitwara uburyo bwinshi umuryango kandi ugasanga hari inkurikizi mbi cyane zica zishika iyo umuntu agwaye malariya ntayivuze neza na cyane cyane indwara z'amafigo z'umutima usanga umuntu aritabye imana bitari kuba rero tubatera kamo ni guhindura ingendo bakamenya yuko leta ibikora ku neza yabo y'imiryango reka ku neza y'inshuti zabo kuko
nimuna gwe malaria bitwara uburyo bwinshi hajya hanyuma ibindi bihano twovuga nuko bajya abantu bagurisha imisegetera bayihawe na leta ku buntu bihano byaratekanijwe n'amategeko asanzwe hari kuko irabujijwe kubyaha kuko hariho n'abandi bagira ubudandaza ugasanga bagiye guhenda abenegihugu bafatiye ko ku buryo buke bafite basanga afite imisegetera itatu ati yagurisha umwe cyangwa ibiri agasigara n'umwe aho rero abagize n'aba bene abana afite kuko tuba twabitanze twarabye ababa muri iyo nzu y'urubyaro rwiwe
reka tubandanye
abo nabo rero bayigura baba n'inkozi z'ibibi kuko baba bambuye ubuzima abenegihugu kandi leta yari yatse kubakingira
reka tubandanye dufite kandi Nduwimana. Nduwimana uratwumva? Alo, watubwira irindi zina naho uhamagaye uri? Uratwumva? Watubwira irindi zina ryawe naho uhamagaye uri? Ushaka kubaza ikibazo cyangwa gutanga icyumviro?
Uko bake duha imisegetera kugira tuyikingire malariya mugabo barakiyuko baranka kutuyandika ngo kubera ngo tubiyesenge nta misegetera bakeduha none kubera iki mu kwandika basaguye kandi natwe dukeneye imisegetera
abishure mu mwishure
nabyo mumvise neza yombira aherereye asubire mu
kibazo mwosura mukavugaho muherereye mugasubira mu kibazo hari muyaga mwinshi mu telefone yanyu musubire mu kibazo
ubwo baranditse ko bazotuha imisegetera ko twikingira malariya mukabo te barake baranga kutwandika ngo tureweshe ngo nta misegetera bakeke mukabo hamwe cyangwa n'abashakwa nini kubera ko badushakwa abandi bakabandika ko kandi nibwo ngo bari kubara bitanga kubera ko cyo kitazoroha imisegetera abandi barabandika
reka bishure mu mwishure
arakoze cyane Nduwimana. Mu bisanzwe navuze ingene byagenze bagiye ku mihana yose igize igihugu nagenda musabe yuko yoraba umukuru w'umutumba hanyuma kuwa gatanu bahagenda bajanye kugira ngo aho batangira imisegetera kugira ngo ikibazo ciwe baciyige bamutunganirize nimba hariho n'igikorwa kizoba mushikanje buzokora gukura aba yuko atamihana boba barasinze cyo bita rasapaje kugira ngo abo bantu mwe nabo baba baje nk'ukuraba tuvuge aho batuye bagasanga bagiye kurima cyane mu bikorwa bya misi yose nabo nyine bazoshyikirwa mu gice nabwira Nduwimana nuko araba umukuru w'umutumba cyanke ari mu gisagara akaraba umukuru wa karitsiye bakajyana aho batangira imisegetera kugira ngo ashyikirize ikibazo ciwe amutunganire.
Murakoze. Dufise kandi Adana uratwumva?
Ndabumva gatanu kuri gatanu nyakubahwa mumenyesha makuru.
Watubwira irindi zina naho uhamagaye itumbereye?
Ego cyane ni Twangabira Noadere. Hagaye ndi mu ntara ya Rumonge ni Ibuyengero.
Mufise ikibazo cyangwa icyumviro mushikirize?
Nogira nti ni nko gukenguruka nta bibazo birebire mfise jewe ndiko ndaba iki kibazo ukuntu coroganize aha muri iyi ntara yacu na cyane cyane mu ikomine aho ndiko ngeze amaso aho mperereye iki gikorwa nobwira uwo nyakubahwa akora mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu kiriko kigenda neza cyane aha mperereye mu ikomine ya Buyengero nta kwidoga bariko batanga imisegetera neza cyane kandi tukagira tuti hamwe ubushikiranganji bw'abantu kugenda burafata ibibazo by'indwara zitandukanye bisaba gukingira nk'uku bariko barabikora uhura mu gihugu kabisa ubu bushikiranganji novuga nti ni nabwo bufise mu minwe ubuzima bwa bamwe mu banyagihugu. Iki gikorwa kiriko kigenda neza cyane mfaca ngira nti baze baraba rero n'ukuntu bokinga izindi ndwara babikore gutya rero mu ntara ya Rumonge na sesare mu ikomine mperereyemo biriko bigenda neza cyane.
Murakoze. Turabashimiye. Yari Adena. Ubundi dufise ni Bernard. Bernard uratwumva? Bernard uratwumva?
Ndabumva.
Watubwira irindi zina naho uhamagaye uri?
Ni Kanyarwanda Bernard.
Uhamagaye uri he?
Ndi mu Rwanda.
Mufise ikibazo canke intererano?
Wenda yitse navuga kuri malaria. Urabona akenshi malaria iterwa n'imyanda. Imyanda ahantu baba baracukuye amazi nyine wa muburaza wajya kuri bya bidi muri ya mazi atagenda akitekamo.
Ndabumva?
None yangiza kuyitekamo ubwo ya myanda ni ivamo ya ngwara wa mubu utera malaria. Ahubwo ndumva nashishikariza abantu baba bari kutwumva ku iki ijwi rya Amerika ko baza batsiba ibyo binogo. Ariko twagira no kuntu kuri minisiteri igatanga hari inzitiramibu batanga yo kurinda malaria. Bizera ko minisiteri yaza zikora ubuvugizi ku baturiye ibishanga bakabaza malaria kubera ko abantu benshi barapfa cyane cyane.
Murakoze. Murakoze turabashimiye. Tubandanye iki kiganiro ku vyerekeye isekeza mu Burundi ryatanguye ku itariki 18 z'ukwezi rikazorangira ku itariki 22 z'ukwezi nyene ryo gutanga imisegetera mu ntumbero yo kugwanya indwara ya malaria mu Burundi. Muri iyo misegetera mutanga hari nk'imiryango ingo ziba zigizwe n'abantu benshi mutanga imisegetera inganike mugeze muri zongo. Turagaruka mukanya umutumire wacu twamutaye ku murongo ariko turagerageza ku murongo mukanya agaruke.
Bakunzi bijwi rya Amerika. Guhera kwa gatandatu tariki 16 ukwezi kwa 9 2017 habaye impinduka ntoya muri gahunda z'ibiganiro byacu. Amakuru iminota 5 yajya gahita saa moya na saa 2 za mu gitondo yarahagaze. Abari baramenyereye kumva ayo makuru mutwihanganire. Naho amakuru yo kwisi mwajyaga mukurikira kuva saa 11 n'igice kugeza saa 11 n'iminota 37 za mu gitondo wa gatandatu no ku cyumweru yasimbuwe n'amakuru yibanda ku karere. Ibindi biganiro biza nyuma y'ayo makuru byakomeje uko bisanzwe.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri sanga turiko tuvuga ku kwisekeza ryatanguye mu gihugu cyose cy'u Burundi ryo gutanga imisegetera rikaba ryatanguye ku itariki 18 z'ukwezi rikazorangira ku itariki 22 z'ukwezi nyene mu Burundi. Umutumire wacu Dr. Tade Ndikumana nashaka ndababaze nko mu ngo zirimwo abantu benshi muri ico gikorwa cyo gutanga imisegetera mu bigenza gute mutanga inganiki.
Hello.
Hello, muranyuva?
Ndabumva nabi hari imvura nyinshi.
Nariko ndabaza nti mu gikorwa cyanyu cyo gutanga iyo misegetera mu gihugu.
Ndabumva.
Nko mu ngo zirimwo abantu benshi mu bigenza gute mutanga inganike?
Mu bisanzwe muri rusange tufatira yuko abantu batatu bashobora kwifuka umusegetera umwe. Nacyo bivana rero n'abari mu muhana hariho imihana musanga hari abantu bapanze turaraba. Navuze yuko ahanini turaba ibyumba biri muri urwo rupangu byose, hanyuma haraba kuganira n'abenegihugu bakavuga abantu baba ngo tuhasanze byoroshye kubera yuko hariho amakaye bandikamwo abajeje intwaro basanzwe bashyizeho aho usanga abantu bose baba ngaho banditse. Bivana rero n'abantu baba mu rugo uko bangana naho baryama uko hameze. Naye handi muri rusange umusegetera umwe bashobora gufasha abantu batatu.
Mwavuze ko mu bisanzwe umusegetera uri mu iyo miti kimi ushobora kumara niba ntihenze imyaka itatu. Iyo misegetera iroroshe kubungabunga?
Birimwo mu bigorana ahanini kuko twarabonye yuko tugiye kuraba tuko turagendera bene gihugu hagati mu gihugu aho dusanga nk'umuntu afise uraro ahajyama ku kirago ugasanga iyari karawu manika ashije munsi kirago kirago cyashobora kubitobora ugasanga wononekaye cyo gituma twaciye muri imisegetera twatanze dushiraho uburyo bafasha kuyimanika bitabagoye hashobora gushinga uduti hirya no hino hanyuma keza kamanika kuyibika biragorana hamwe hamwe na hamwe mugabo turamaze kubona yuko ifasha cyane abene gihugu tubasaba rero yuko igihe batariko bagiye ku mirimo barayifundikanye barayizinga neza hanyuma ku mugoroba bagasura bakayimanika nkuko bazigishijwe biragoye bivanye n'uburaro bw'umwe wese mugabo hari buryo babigishije umwe wese bivanye naho aba kugira ngo umusegetera ushobore kumara umwanya muremure ushoboka.
Umuntu aretse iyo misegetera n'ubuhe bundi buryo mwaba mushimikira ko bwo kugwanya marari?
Murakoze cyane. Nari nabihereye ko kuko icyambere cyiza kugwanya malaria umusegetera ni kimwe mu bikinga indwara ya malaria mugabo ibikorwa by'ikuvura by'ikwegereza amavuriro abene gihugu kugira ngo ntagire ubwende birometero birenga bitanu atarashyira ivuriro bira ntashye ku ivuriro asinzikanye ngo abure umuti cyo gituma imiti y'urugezo rwa mbere ayitanga ku buntu kugira ngo basahirize ko twabonye ko ari indwara ihitana abene gihugu benshi kandi bisaba uburyo bwinshi kugira ngo bayivuze icyo cyonyine hamwe no kugira bavuga isuku kuzibira bya binogo by'ibidengeri by'amazi hari umwe n'igihugu yari yabivuze yaratumye tugabanya n'ibikigiri anage nabwire yuko kuva novuga mu kwezi kwa gatatu kuno mwaka gushika aha turiko turavugana kundwi igihe twavuga yuko malaria ari kiza hivuza hashika ku mavuriro abenegihugu bashika ibihumbi majana abiri na mirongo itanu na bibiri kundwi ariko ubu kubera ibikorwa by'ikuvura by'ikwegereza bavuga amavuriro abenegihugu hamwe n'imiti no kongereza abaganga ruguru cyane cyane muri za ntara navuga ubu tugeze ku bantu ibihumbi mirongo icyenda n'indwi bitura amavuriro numva yuko bagabanutse cyane tukizera yuko twongeye kwa kundi ko gupompa uburyo bw'undi no gupompa imibu mu mihana navuze ko uburere cumi na kamwe bw'ubuvuzi turiho bakizoba tufatiye ko ari ubwo burere bw'ubuvuzi bwari businzikaye gusumba ubundi icyo gihe imibu yose iri ngaho mu mihana impande yaheze igapfa hanyuma mu mashuri y'uburaro naho nyine hari abayitegereza ajya gupompa mu makambi y'igipolisi y'igisirikare ahantu hakoranira abantu benshi aho n'ubundi buryo dukoresha kugira ngo turabe ko iyo ndwara yogabanuka.
Murakoze.
Kujya mu musegetera rero ni kimwe gikomeye cyane mu kwikingira malaria mugabo hariho n'ibindi n'ubundi buryo tugenda turakora kugira ngo dusahirize abenegihugu boye kwicwa n'iyo ndwara.
Murakoze. Reka tugaruke ku mirongo ya telefone dufise Samuel. Samuel uratwumva?
Yego ndawumva cyane.
Ngo tubwira irindi zina naho muhamagaye muri?
Je nitwa Nsabimana.
Muhamagaye muri he?
Ndi mu ntara ya Ruyigi.
Mufise akabazo cyangwa icyumviro cyo gushikiriza?
Bo ego me bwambe n'akabazo amagatawa n'icyumviro.
Mubishikirize.
Bo ubwambe twashyiriye umutumire mwatumiye atatumye kuja cyane hanyuma itaha kabiri twadushimira n'abagize uruhara kugira ngo ino misegetera turiko turaronka ikwiragizwe hano hantu mu karere mu gihugu cyacu. Hanyuma hari ikibazo ngomba kubaza uwo mutumire.
Mubaze.
Ndagomba kumubaza atubwire nimba iyi malaria yoba igwiriye muri ibihugu byacu bya Afurika cyane ngaho Burundi mbo dushaka mutubwire ko no mu bindi bihugu kumbure iyo malaria ifite urugendo cyangwa se umuvuduko nk'uwo tubona ngaho mu gihugu cy'u Burundi.
Reka bishure umwishure Dr. Ntare.
Ego warakoze Samuel ari mu Ruyigi. Malaria nkuko nabivuze mu ntara novuga y'akarere intara y'ibiyaga bigari ibiyaga binini eka mbere muri Afrika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara ahantu hari hashushe kandi hari amashyamba menshi iyo ngwara irahari ahavuga iki kiza nkitabaye mu Burundi gusa muri bihugu byose duhana imbibe iyo malaria iriyerekana ahanini rero yaturutse kwihindagurika ry'ibihe kuko ahantu Samuel ari mu Ruyigi arabona neza ko ubushyuhe bwadude cyane kubera ihindagurika ry'ibihe. Malaria rero ntiri mu Burundi gusa iri mu bihugu byinshi nka byose byo muri Afurika ibihugu byo muri Aziya ibihugu byo muri Amerika y'ubumanuko mugabo aho niho iherereye ahantu bavuga zone entere tropicale niho iba niho iyo mibu ubwoko bw'imibu tera malaria buba ukunda kuboneka mu mashamba yaho hantu hanyuma mu bihugu bya buraya birashika ko imibu irashobora kugenda umuntu ashobora kugenda agwaye cyangwa mugabo ahanini mu bihugu bya buraya basana bayitujije mugabo biraboneka rimwe na rimwe ariko ahanini ni muri ibyo bihugu biba hagati novuga hegereye equateur ibyo rero ibihugu muca mubona nuko ngira ngo samuel atabona ikarata y'isi naye handi n'ahantu ubona agenda hari amashamba hari ubushyuhe bwinshi naho iyo mibu itera malaria no ferifumere iba naho tubona iyo ngwara cyane.
Ubundi adutekamo ni Emmanuel. Emmanuel uratwumva? Oh, ntitubumva neza, sinzi aho muri ko mwakwigirayo cyangwa mukegera telefone. Muvugira kure cyane, sinzi ko mwosubira mugerageze. Ariko umenga hari mitende, muvugira indi zina naho muri? Mufise ikibazo mubaza cyangwa intererano? Ntitubumva na gato. Ubundi dufise ku murongo ni Nyandwi. Nyandwi uratwumva?
Yego ndabumva.
Watubwirira indi zina naho uhamagaye uri?
Nyandwi genda kamisengera mazambendi mu gisagara cya Bujumbura.
Mufise akabazo cyangwa intererano?
Ni intererano no gushimira leta yuzuye gufasha abanyagihugu. Bigatanga imisegetera kuko turiko turaraba kuva mu 2014. Abanyagihugu bari bafite ikibazo kabisa malaria yari yasubiye kwiyongera. Bonera twashimira leta cyane ko yakoze ibikora inka ugaiza kubira gusubira gutanga imitegekera ku banyagihugu kugira bagire amagara meza.
Murakoze. Turabashimiye.
Abarundi kuko ndiye yagiye neza abarundi n'abanyamahanga.
Murakoze.
Abagize amata meza n'igihugu bitagira imbere ko abantu nibaguma bagaragaza ngo bajye kwa muganga.
Turabashimiye. Murakoze.
Murakoze Nyandwi.
Dr. Tade, hari isango mwoba mwarihaye ryo kuba mwagabanije bikomeye cyanke mwakuyeho burundu indwara ya malaria? Sinzi ko byoroshe.
Murakoze. Mwisanzwe imishyirahamwe mpuzamakungu MS hariho ihangiro ibihugu bihurikiye muri iryo shyirahamwe byihaye si ihangiro ry'Uburundi gusa ni iry'isi yose aho mu mwaka w'2035 indwara ya malaria twa turiko turayisezera ariko murumva yuko hasabwa byinshi ariko ngaha mu gihugu cy'Uburundi icyo twashyize imbere ni ukubanza tukaraba neza na neza ingene twokora kugira ngo tuve muri iki kiza cya malaria dusubire aho turwanya malaria nk'izindi ndwara mugabo itari kiza tukabyizera neza turabyiharuro yuko imisegetera turiho turatanga niyamara gukoreshwa hamwe na bwa uretse dupompamwo imiti y'imibu twizera neza yuko tuzogabanya cyane indwara ya malaria ngaha muri iki gihugu cyacu hanyuma rero ni igikorwa cya twese siki bushikiranganzi ni cya leta y'u Burundi kandi leta nayo nabe n'igihugu nibo bazi imbere aho ingendo nziza yo gukoresha ry'amisegetera hamwe no kwirinda malaria na cyane cyane kwitura ivuriro kuko turashima nabe n'igihugu bibasiye amavuriro ubu nta muntu yene ibirometero 15 arondera ivuriro nta urenze ibirometero 5 kugira ngo bareke kwitura barumenyi kuko kenshi abicwa kuko kurwara malaria ko leta yakoze ifatanije n'ibindi bihugu bisanzwe bifasha na cyane cyane ikigega mpuzamakungu fo mondiale za USAID aho ijya miti umuntu ayironka ku buntu ku ivuriro ryose duca dusaba umwenegihugu rero kudateba kujya kwivuza kuko n'ikintu gituma abenegihugu bahitanwa n'iyo ngwara batarashika kwa muganga kubera kumbe bashatse kwivura cyangwa bashatse kujya kwa barumenyi ni ukunyaruka kujya kwa muganga kuko imiti irahari kandi amavuriro barayubakiye arabegereye ikindi nacyo ni ugukurikiza impanuro za muganga ijya miti bakayifata nk'uko babibasabye kuko iyo atevye agomba yanduza abantu mu muhana kandi ashika kwa muganga nimba titabye imana aba yasinzikaye amaze kugira zangaru kambi navuga cyane cyane indwara z'amasigo indwara z'umutima kwacu usanga kumukiza biragoye kandi twari uburyo bwinshi umuryango ndere ukitaba imana kitaba imana
murakoze
n'abangahimiza n'abapasoni bibungenze bajya bajyana abana ku mucanco ubu kwa mumvise impanuro abaganga babaha nijya mitegetera bagenda barabaha nanyene bayikoreshe nkuko bisabwa.
Mwitegereje ibiharuro mufise iyo ndwara yo bihitana abantu bangana iki ku mwaka mu Burundi?
Ibiharuro dufise nuko turavye bashobora gusanga nta biharuro kanoni mfise ariko iri mu ndwara za mbere zica abenegihugu ngaha mu gihugu cacu kandi nayo ngaha muri Afurika niyo ya mbere nkuko nabivuze muri aka karere munsi y'ubutayu bwa Sahara. Byumvikana rero yuko ahanini nta muntu abateza kwicwa na malaria iyo abenegihugu bakurikije neza ibitirwa turababwira kuko ni indwara ivugwa igakira kandi ikira n'ingoga igihe umuntu yagiye kwa muganga hakiri kare. Kibabaje rero nuko usanga ari abenegihugu bateba yatevye rero nk'abana ibyo turiko turabona nuko baza bamaze gukama amaraso maze gukama amaraso bica bisaba n'ubundi buryo bwinshi bwo kumutera andi maraso kandi kubera umwana abafite abasoda b'umubiri atarakomera kenshi uca usanga hitwa niyo ndwara benshi rero barapfa batazi ikibishe ko ari malaria nje bituma ibitigiri biwe no kuronka kuko ahantu turagira ahantu novuga tugira autopsy mu Gifaransa mugabo turazi neza yuko turaje abitaba imana kwa muganga benshi bitwa na malaria biturutse ko baje batevye bakeneye amaserumu bakeneye ibindi bipimo bigoye mbere bakeneye n'ubundi buryo buhambaye bwo kubavura biturutse ko iyo migere yamaze gufata ibihimba bikoma ku mezi y'umubiri byo gituma radusaba yuko kujya bushuhe kujya kumene ku mutwe kujya gususumira kubura kayabagu umuntu naje kwa muganga bamutunganira.
Murakoze. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC muri kumwumviriza ikiganiro muri sanga.
Bakunzi b'Ijwi rya Amerika. Guhera kwa gatandatu tariki 16 ukwezi kwa 9 2017 habaye impinduka ntoya muri gahunda z'ibiganiro byacu. Amakuru iminota 5 yajya gahita saa moya na saa 2 za mu gitondo yarahagaze. Abari baramenyereye kumva ayo makuru mutwihanganire. Naho amakuru yo ku isi mwajyaga mukurikira kuva saa 11 n'igice kugeza saa 11 n'iminota 37 za mu gitondo wa gatandatu no ku cyumweru yasimbuwe n'amakuru yibanda ku karere. Ibindi biganiro biza nyuma y'ayo makuru byakomeje uko bisanzwe.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC muhana nyakumviriza ikiganiro muri sanga aho turiko tuvuga ku isekeza mu gihugu cyose cy'u Burundi y'ugutanga imisegetera igwanya ndwara ya malaria aho dufite umutumire wacu Dr. Tade Ndikumana. Yamara imbere yuko tubandanye na Dr. Tade Ndikumana tugaruke ku mirongo ya telefone dufise Mohamed. Mohamed uratwumva?
Yego ndabumva cyane.
Yego tubwire irindi zina naho uhamagaye uri?
Ego ni Ndikumana Mohamed umisanzwe yasanzwe ndigenzi
muri he
sagara cha Bujumbura mugabo mu mwanya ndi kudakorera mu ntara ya Kirundo.
Mufise ikibazo canke icyumviro muterera?
Mfise icyumviro nterera. Ego na cyane cyane mvuye kuri mu ngando y'ibi bari ko batanga imisegetera ugabo rero umwanya muremure ari gihe cyo tugenda mu buraro amo bitano na cyane ma hotel ugasanga nta misegetera abafite bakitwaza ngo nta mirungu iwabo ngo ibaho atana cyane ngo ngaha mu Kirundo turakunze kuyibona aho dusanze duherereye ama tugakebura kandi abanyagihugu bari ko barosera misegetera ko boza barayikoresha kuko mwanya muremure turabona ko umuntu ayikoresheje haza imurikizi nziza mu kurwanya malaria.
Murakoze turabashimiye. Dufise kandi Dieudonné ku murongo wa telefone. Dieudonné uratwumva?
Yego ndabumva cyane.
Mwo tubwire iri dizine ryanyu naho mpamagaye mutumbereye.
Ndi Bujumbura nitwa Barumbazi Dieudonné.
Mufise akabazo canke icyumviro muterera?
Ikimenyetso cy'ubwo nayo nashaka guterera.
Muduge.
Anini nagomba kwibanda ku banyagihugu ubona ko leta yagize akigero kadasanzwe
nikita abanyagihugu kikaba imisegetera ikintu no abantu abanyagihugu nuko imisegetera kenshi boyikoresha kuko kenshi ntusanga ikoreshwa ibyo yagenewe ugasanga abanyagihugu bobo aho kuyikoresha bayikoresha ibindi bintu kumbe bakanayigurisha bibaye ngombwa Tayira kamuka abanyagihugu bakoresha imisegetera neza kuko na leta indi itanga ibakoresheje uburyo bwinshi kugira ngo abanyagihugu bashikire
murakoze turabashimiye kuri icyo cyiyumviro
yego na murakoze
tubandanye iki kiganiro na n'umutumire wacu Dr. Tade Ndikumana imiti y'ukuvura indwara ya malaria imiti isa kamaro kandi kwiye yo bihari
yego murakoze mbere kwishije kibazo nagira nshimire Mohamed ari mu Kirundo aho yavuze ikibazo natwe twabonye aho mu mahoteli amwe amwe na cyane ya ruguru atamitegetera iriho anagira ntera kamo abe na mahoteli yuko icyo bavuga ari gikorwa kibabaje kuko nyinarakirundo rimwe ntaradutsindikaye rero umuntu ari ngenzi akaba yarisha amahera yiwe birakeneye yuko ashyira iyo mitegetera kuko biri mu buryo bw'ubukinga hanyuma n'abakiriya n'abagiye b'ingenzi bakabusaba umutegetera utari bakarondera hoteli urimo kuko iyo umuntu asanzwe agiye ku mirimo yiwe avuye Bujumbura akagenda gukora kandi kazi ruguru basanga avuye yanduye malaria birababaza kuko bituma iterambere ry'igihugu risubira inyuma hanyuma muti imiti irahari nivyo imiti iriho kandi itangwa ku buntu nami ndabivuga amavuriro yose imiti ivura malaria ku rugezo rwa mbere muti ugizwe na amodiakine artisanal urahari kandi utangwa ku buntu dusaba rero yuko abajejwe ubuvuzi kuva ku mavuriro mato mato ugushika ku mavuriro makuru makuru yuko ukoreza bene igihugu kugira ngo ntihagire uburiyo miti kandi leta n'abayifasha bashyizemo uburyo bukwiye kugira ngo abene igihugu basahirizwe turwanye iyo malaria dushike kuri rya hangiro twese hamwe dufatanije hanyuma iyo niyo yonyine itangwa ku buntu kuko hariho iyindi miti iyo umuntu ashoboye gukira bivuye ko yaje kwa muganga ateje yasaba yuko bamutera nk'amaraso cyane abana cyangwa abakenyezi ibyo rero nabyo bica bisaba ubundi buryo mugabo n'amaraso ntagurishwa birazwi ariko iyo bari ko bamutera ijya yindi miti yo muri serumu bisaba yuko umwene gihugu ariha kuko urumva leta iba yakoze ibyishoboye ibyo rero bitwara uburyo bwinshi imihana bitwara uburyo bwinshi umuryango w'umurwayi byo gituma tubasaba kujya kwa muganga hakiri kare kugira ngo imirwa barashika kuri urwo rugero aho basinzikara usanga ibihimba by'umubiri byamaze kononeka bigatuma imiryango ikena mbere n'uwo muntu akitaba Imana
murakoze n'izihe ngaruka iyo ndwara ishobora kugira ku byerekeye iterambere ry'igihugu
murakoze cyane ingaruka ni novuga yuko ni ingaruka mbi cyane kuko umuntu yatagira amagara meza ntashobora gukora ntashobora kwiteza imbere ntashobora guteza imbere umuryango kandi iterambere ry'imiryango ryo iterambere ry'igihugu murumva yuko y'abantu benshi bari ku musego urumva ntaza ngo baje ku mirimo ya misi yose ngo bateze imbere imiryango biteze imbere bateze imbere n'igihugu ni ingaruka mbi cyane icyo gituma dusaba ko abenegihugu na cyane cyane bajya bitorewe n'abanyagihugu bajya batowe ku mitumba aha mu makaritsiye bajya banyumba kumi kubafashanya kugira ngo bame inzu cumi abenegihugu bamwize bakamuzeza arabiyubuko cyane cyane ijya mitegetera abayikoresha yagenewe kuko mwumva ko ari abenegihugu ndabashimiye cyane batanze intererano haba Beninga i Bujumbura yuko by'ukuri navuze nti guhindura ingendo ku mwenegihugu biri mu bituma malaria yatwoye itsinda hakiri kare kuko baba bafashije leta kandi baba bifashije kandi bigatuma agira amagara meza n'iterambere rikabona kuboneka
murakoze ku murongo wa telefone dufise Aron uratwumva
Iko ndabumva.
Watubwira irindi zina naho hamagaye uri?
Ni Aroni Duhayimana mu gacho mu ntara ya Muyinga.
Mufise ikibazo canke icyumviro?
Ni icyumviro. Mu bisanzwe kubijyanye n'iyo ngwara ya malaria ni ngwara irembeje cyane abanyagihugu kuko kenshi na kenshi no ku mavuriro nzi kwivuza bakubanza kugupima ko bari malaria. Iyo rero ni ngwara tubona yuko bisinze gacha abanyagihugu. Tugacha rero dushimira leta kuri ako kigoro igome yagize ko kwama yakurikiranye iyo ngwara mu banyagihugu. Bobo gusa cyo mbere utanga imisegetera n'ikintu cyose dushima n'abanyagihugu bavita bagiye kwitora bagenda banezerewe kiretse ko hari aho ushobora gusanga abarataye urya buresi bayironkera kugemeza ko bazoyironka ugasanga birinze kubagora ku ntuba yironka rero hariho icyo nagira nsabe uwo mutumire wacu cyangwa leta na ura kesi wa rashura butangu zumugambi aliku ni wawukuli kia ningo barabi wuko wawagenja huko bari wabzipu zoga sanga yanyi sekitira wadu hai waikoreshe jivindi zinja wanzi waikoreshe tuya jigenewe na nwa sabari wuko mengo wachawaza barakuli kia na yuko ndiku umugambi bashido mungio wawagenja huko wabzipu
murakoze tugaruke ku mutumire wacu Dr. Stade Ndikumana muravye isekeza rya mbere ryo mu mwaka wa 2014 n'iri rya kabiri ryo muri uyu mwaka mubona harabaye intambwe ziboneka ku banyagihugu vyerekeye ugufata nk'ama inyigisho mwabahaye no kwijukira iyo misegetera
murakoze imbere kwishika kibazo cyane nagira ngaruke ku mutumire Aroni yavuze ikintu gikomeye avuga ati hariho abataye bujya buresi ikabagora kuronkwitera nitangazo twatanze twaravuze neza yuko abo bwatakaranye baca baraba umukuru mutumba kuwa gatanu itariki 2022 bakaca bagenda aho batangira imisegetera kuko turafite aho twabanditse bose bakaheza bakabatunganiriza kugira ngo isegeza ntirihere batabanse imisegetera ahantu akamo ntiyabe n'igihugu bose ariko baratwumviriza ntihagire uwo indwi ihera atabanse umusegetera kubera ko yataye kajya karesi kwa turafise aho twavyanditse turashobora gutora neza umwene gihugu nahaba hanyuma muti turaze isekeza rya 2014 n'igihugu abene gihugu barahinduye ingendo barumvise akamutse batera turize neza ko bavyumvise ko mwumvise neza yuko abene gihugu benshi batanze intererano batanze impanuro bavuga bati leta ikora kigoro gashimishije umwene gihugu nawe nashyire hakiwe kugira ngo turwanye iyo ndwara akoresheje amutegetera icyo bagemeye abirumvikana neza yuko abenegihugu bavyumva bumva yuko ko ari leta ibikora ku meza yabo abo nabo bataravyumva bari mu batugora kuko batuma iyo kuko umuntu agwaye malaria imuriyice yanduza n'uwundi ariko yibereye ho neza mugabo rero bigasabwa yuko bahindura ingendo turize neza yuko inyigisho twabahaye kuva mu kwezi kwa gatatu dufatanije n'abajeje intwaro dufashanije n'abaremesha kiyago kwizera ko bazumvise kandi kanatsinda ni kuneza yabo ntankeka iki kidasoko kibanya tubitsinda
tugaruke kuri iki kibazo nari mbajije muravye isekeza rya mbere ryo mu mwaka wa 2014 n'iryo muri uyu mwaka murabona ko habaye intambwe ziboneka ku vyerekeye ukumva inyigisho muha abanyagihugu no kwijukira iyo misegetera kuri bo
yego intambwe yarahabaye kuko harabaye inyigisho zitari nke kandi turashimira abajeje intwara kuko barafasha cyane na leta ni imwe barafasha abajejwa magara abantu kuva ku mitumba kugira ngo inyigisho dushikira bene gihugu bitagoranye hanyuma tukanabashimira yuko bitabire rino sekeza biri mu vyerekana yuko bumvise akamu twabatekane inyigisho bazumva hanyuma turizera neza kandi yuko akagihaze ni guteba kuja kwa muganga kubera yuko ibaro dufite turaneza yuko hari abene gihugu akemera ibintazi murazi neza yuko amasengesho imana ni ikiza mugabo ica ku bantu cyo gituma hari habaganga hariho abo dusanga bamwe bamwe aya masengera agenda aravuka bahenda abenegihugu buryo buke bari bafise bakabujana bamwe mu bintazi ku bapfumu abandi basanga bagiye kuma ngo babasengere mugabo ni byiza mugabo iyo muntu akitwe namagara nituriburiro hanyuma amasengesho aze yuhirira uko birabaje umuntu apfuye atashize kwa muganga kandi iyo ndwara yari kuvugwa igakira yahereye kuja ku masengesho nahere kwa muganga hanyuma n'abajejwe amasengesho bamufashe bamutanga hari kwa muganga bamusengere akanatsinda imana niyo ikiza kandi igaba amagara y'abantu
murakoze tugaruka ku mirongo ya telefone dufise Gerard ari ku murongo uratwumva
cyane ndamufite umutumire
ngo tubwire irindi zina naho muhamagaye muri mubaze ikibazo canke intererano ntitubumva neza umurongo wanyu umeze nabi
alo
umurongo wanyu umeze nabi sinzi ko mwoshobora kwigira hirya yaho muri canke hari ikibazo
alo ndabumva cyane ati irishekeza rize muranyumva
ndabumva musubire muvuga aho muri n'irindi zina
Harizimana Gerard
uri he
Bujumbura
mufise ikibazo cyangwa intererano umurongo umeze nabi wa Gerard. Reka tugaruke ku mutumire wacu Dr. Tade Ndikumana. Indwara ya malaria umuntu mwavuze ko umuntu aje kare ashobora gukira magara yiwe agasubira kamera neza, mwovuga rero ko ari indwara yoroshe kuvugwa mu gihe imenyekanye hakiri kare?
Murakoze cyane. Indwara ya malaria ni indwara iri mu zoroshe kuvura, kuko imiti bamuha hari udutanga imiti bashobora gufata iminsi itatu, niyo yoba yasindikaye gato agafata ibinini ishika iminsi indwi. Mu bisanzwe ni indwara yoroshe kuvura kandi igoye, igora iyo umuntu ajya ateye mugaze hakiri kare, na cyane cyane kwivurirwa ku mavuriro mato mato. Birumvikana yuko yoroshe kuvura, mugabo iyo umuntu atebye kujya kwa muganga hacaga inkurikizi mbi ivuye ko iyo migera ikitsindikaza ibihimba bikoma ku mezi y'umubiri, basanga mbere n'ubushobozi bari baganga dufashanya bita baforoma ku mavuriro mato mato bisabwe ko barinda kumurungika ku ivuriro ry'akarere, hanyuma bifashe bisaba n'uburyo bwinshi. Aje kare indwara ya malaria iroshe kuvura, n'ibimenyetso biroshe kubona, dusaba benegeze yuko bitura ivuriro hakiri kare. No gupima malaria biroshe cyane, mbere ubu uye leta yashyizeho uburyo bunyaruka bwo gupima malaria, aho nyine atagiye ndatoye imishu nta no kurindira, hanyuma basanze agwaye bashobora bamuha bya binini navuga mu gihe cy'inayitegnate, aho nyine ahitahira akayifatira muhira, hanyuma mu minsi n'itanu aba yasubiye ku mirimo yiwe ya misi yose.
Murakoze. Dufise Irakoze kuri telefone. Irakoze, uratwumva?
Ego, ndabumva cyane.
Wanyarutsa ukavuga irindi zina, naho uri, niba ufite ikibazo cya intererano ukabitanga.
Irakoze Odiasi nk'ibisanzwe muri tone mbiri zikomene Gatara, intara ya Kayanza mu Burundi.
Mufite ikibazo cya intererano munyarutse?
Ye, kibazo fise. Kinara abakora ndika bajya bubutike aha muntu ufashe abasanga mu muryango ari nk'abantu bane, abana babiri n'umugabo n'umugore. Mwico gero ugasanga mwa muryango harimwo umuhungu w'umwana n'umukobwa w'umwana, ubwo baca bandika ko baha imisigatera ibiri ko nyaze ko sinzira ikindi bari babihariwe, kandi abana shobora gusanga batarara batararana.
Reka bibu abishure mu mwishure Dr. Tade.
Irakoze ari Gatara, ndamushimiye. Icyo kibazo nimba aragenda afate umukuru w'umutumba bajane agishikirize aho nyine Gatara ku ivuriro aho yegereye, nimba ari uko bimeze, nimba hari inzu abamo ari ibyumba bitatu yateza kuronka imisegiteri itatu, kuko urumva ko abana hari umuhungu n'umwigeme batararana, ibyo ni bya bindi tuzoja kuraba mu nyuma yuko cyo bitaracapaje ko atari ababuze kandi bari bakeneye umusegetera. Aho nibaza yuko n'abajejwe kugenzura biriko birakorerwa muri isekeza Igatara baranyumva, barabe yuko hari atabenegihugu borenganywa kandi iyo misegetera bari bayikeneye kandi bayifite uburenganzira.
Murakoze. Tugiye kurangiza mu kanya iki kiganiro. Hari ubutumwa mwuba mufise bwa nyuma mwoshikiriza abariko baratwumviriza ku bijanye n'ibyo sekeza?
Ubutumwa bwa nyuma ni uko nshimira abenegihugu nyine bitavye kano kama twabateye, nkabasaba ko umwe wese ahari umenya yuko leta ishaka gukingira amagara yiwe. Imisegetera niyo gukingira abenegihugu abantu, ntijejwe gufuka amatomati, ntijejwe kuroba ibijuju n'amategeko, ntijejwe gukingira tujya turima, ijejwe gukingira umuntu, kuko umuntu niwe agwara malaria. Hanyuma turizera neza yuko ako kama bakumvise mu minsi zabo nyene bazabona yuko ari akarusho iyo ndwara izogenda igabanuka ku buryo bushimishije, na cyane cyane ko nkuko nabivuze ibuza ko umwenegihugu iteza imbere, kuko iyo abantu batanu batandatu mu mana bari ku musego mwumva yuko hacaze izindi ngorane. Murakoze.
Yari umutumire wacu Dr. Tade Ndikumana, umuvugizi asanzwe ari muganga kongera akaba ari umuvugizi w'ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu no kugwanya ikiza cya sida mu Burundi. Twariko turavuga ku isekeza ryatanguye ku itariki 18 z'uku kwezi rikazorangira ku itariki 22 z'uku kwezi ryo gutanga imisigetera mu gihugu cyose cy'u Burundi. Turabashimiye, tukaba dushimiye kandi na mwebwe mwese mwakurikiranye iki kiganiro n'abaduteye akama kuri telefone.